ndi ndestro numwe muri zimpunzi zimaze igihe kirekire mu buhungiro twamusanze muri village ya gatanda turi mu nkambi ya Rusenda ari kumwe n'umugore we n'abana be batatu bari gufungura ubugari bw'imyumbati n'isamaki yokeje adusobanura uburyo amaze imyaka irenga 42 mu buzima bw'ubuhunzi
jewe nahunje ku 72 bampunganye ndu umwana bon shikira hantu biti Kenya muri Zaire hanyuma muri 96 acateri ntambara ino muri Zaire duca duhungira Tanzania dungi Tanzania nabaye mu ikambi y'umuyovuzi ikambi y'umuyovuzi barayifuta bamaze kuyifuta twimukire mutabira twimukiye mutabira muri 2012 batabafuta makambi yose muri Tanzania duca tuba obligé kusubira Burundi aho habereye ibintu by'imigumuko muri 2015 niko gucanongera ngaruka muri Congo
muri inkambi harundi mugabo witwa Nicolas Ndwanyi uri mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko aba muri village y'icyenda nawe amaze imyaka irenga 42 mu buhungiro ntakozwa gahunda izindi mpunzi zirimo yo guhunguka kuko ntawazahitira mu gihugu cy'u Burundi
i Tanzania barantahuye ntacyo bampaye nsitsi Burundi ndabura homba ndabura naho ndima nzanongera ndagaruka nta kamaro rero ko kuba umukene mu gihugu cyawe wofuba umutunzi mugabo ukaba inyuma y'igihugu nta matongo nta ninzu nta nikintu na kimwe mfise yo nukubwa naho narimbaye narimpanze nta data mfise nta mama mfise nta nikintu na kimwe twe turabantu hasere kuva imbere y'igihe gusikana yama nituzi ngene twobivuga kuko ntazo tubona naho bavuga ngo tugende nta twoshikira mu bisanzwe
Nizigimana Francine nawashimangira yuko baramutse bamuhunguye adafite aho yahitira mu Burundi kuko imyaka hafi ya yose y'ubuzima bwe yayimaze mu buhungiro usibye imyaka 2 yabaye mu Burundi
mushimamo wacu no mu buhungiro namaze imyaka 15 mu buhungiro none ubu mbaye imyaka 6 uyugirandwe ndi mu buhungiro mu Burundi nahamaze imyaka 2 umva nduwo mu buhungiro
mbese mu gihe abandi bari gutahuka wowe ntubitega
nani cyumviro cyahariye
kubera
ta ofise no shikira n'abana nzashikira kuri commune ndicare kuri commune ntibishoboka bace bakubwira ati genda bugende mubi wanyu nawe mubi wacu nkubu nta n'umuntu numwe papa yapfiriye yapfuye 72 mama apfira aho muri Kenya aho hepfo none wumva nzahejewe yuwe ni rero niwe dawe niwe mawe niwe arimo byose
izi mpunzi z'abarundi zahunze ahanini mu mwaka w'1972 zisanga ubuzima bwo gusazira mu buhungiro atari bwiza kuko hari uburenganzira bwazo butubahirizwa
turasuzugurwa nk'ubu hariho sisteme bavuga ngo indenga ugasuhura abantu ntibari ku buronko turibwa nk'uko bategezwa kuturonka abantu nk'abarimyi bakabura aho barima abantu bagiye ku ishuri bakabura naho bakora ubuzi ugahura basaza uko nyene n'amashuri biza akabapfa kuko nyene bityo ntazibagira naboneye mu buhungiro ni kutagira umwidegembyo uhagije nk'umwana gihugu abantu barafatwa bagafungwa bazira kuko batavuga muri ico gihugu ntibashobora kwisanzura ngo baze mu maprovensi barondera ibyo nk'ubucuruzi
sa mu nkambi ya Rusenda honyine hari impunzi zo muri 72 zidakozwa gutahuka mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'uko nta matongo zifite izindi zitanahazi ahubwo hari n'izindi mpunzi z'abarundi ziri ahitwa Kenya Kaboke Mboko ndetse na Swima zitakozwa gutaha mu gihugu cy'u Burundi imibare itangwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko muri sekiteri ya Tanganyika yonyine hari impunzi zibanze y'inkambi zirenga 400 Vedaste Ngabo ku bwa radijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo.